iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, ni yadirwe mbasuza kandi mbayikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Irene Yongabonanje ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri isa.
Mu Rwanda kaminuza yagitwe iravuga ko imaze guhomba amafaranga menshi kubera amashami atandukanye yafunzwe.
Ku kigeranyo turimo gomba hafi miliyari imwe n'igice. Turimo kugira imyenda nk'uko babibabwiye y'amezi hafi arindwi, ndetse n'imisoro ya Rwanda Revenue ikaba itaratanzwe, ariko bakaba mbere y'uko kaminuza ihagarikirwa amashami imisoro atangwaga neza.
Uwo ni Inosaka Bandana uhagarariye inama y'uburezi muri kaminuza ya Gitwe mu Rwanda.
Muri Ethiopia, Berek Simon yahoze n'umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru yahagaritswe no munsi wa gatatu yagirizwa kuyasesaguye amafaranga y'igihugu igihe yari ayoboye ikigega kijejwe amafaranga cyo mu karere ka Amhara.
Muririmbyi akaba n'umucuranzi wamamaye Olivier Mtukuzi wo muri Zimbabwe yitabye Imana.
Leta y'igihugu cya Sudani yo mu bumanuko yasabye amakungu n'umunsi wa gatatu gutanga amafaranga agenewe gushigikira amasezerano y'amahoro yatewe ku gikumu mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu.
Ni dore ry'amakuru hirya no hino twabateguriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Felix Tshisekedi ni wazo w'umukuru w'igihugu mushasha w'ico gihugu mu kiringo c'imyaka itari mike. Se wiwe Etienne Tshisekedi ntiyashoboye gushikira ayo mabanga. Muri iki gihe Felix Tshisekedi afise imyaka 55 ashitse ku butegetsi nyuma y'amatora yabayemwo impari ku itariki 30 z'ukwezi kw'12 muri uyu mwaka turangije w'2018. Ukurahira kwiwe ejo kuwa kane kuzoba bubaye ubwa mbere ubutegetsi buhererekanywa biciye mu nzira ya demokrasi kuva Kongo ironse indaya yo kwikukira mu mwaka w'1996. Umukandida yarangije mu kibanza cya kabiri Martin Fayulu yaratsinzwe mu rubanza yari yashingishije muri sentare ijejwe kubahiriza ibwiriza umushingiro ya Kongo. Mu rugo rubanza Fayulu yari yiyamirije ivyavuye matora yabaye ku itariki 30 z'ukwezi kw'12 mu mwaka uheze. Fayulu yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu wenyine yemewe muri Kongo. Yamara abanyagihugu ntibitabiye muri rusanga kamo kiwe kuko hoba imyerekano mu mahoro. Fayulu n'abamushigikiye bavuga ko Felix Tshisekedi yagiranye amasezerano mu mpisho na Perezida Joseph Kabila igihe umugambwe uri ku butegetsi utavyifatamwo neza mu matora.
Umuririmbyi akaba n'umucuranzi wamamaye Olivier Mtukuzi wo muri Zimbabwe yitabye Imana. Uyu mugabo w'imyaka 66 wubatse ibigwi mu njyana ya Afro Jazz yapfiriye mu bitaro byo mu mujyi wa Harare. Amakuru dukesha ikinyamakuru cya leta muri Zimbabwe The Herald avuga ko Mtukuzi yari amaze igihe arwaye indwara ya diyabete. Mtukuzi ni umunyamuziki wamenyekanye cyane muri Afurika ndetse wakoze ibihangano byakengeye mu mitima ya benshi. Ari mu baririmbyi bafite indirimbo nyinshi, dore ko yakoze album 67 zose.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Muri Sudani yo mu manuko, leta yaho yasavye amakungu no munsi wa gatatu gutanga amafaranga agenewe gushigikira amasezerano y'amahoro yatewe ku gikumu mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze. Ishigwa mu ngiro ry'amasezerano ryaratebeshejwe kubera intambara zibandanya mu ntara zimwe zimwe. Mu ijambo yashikirije abaserukira ibihugu vyo mu mahanga, icegera c'umushikiranganje ajejwe imigenderanire Deng Dao Deng yatangaje ko ayo mafaranga kenewe kugira bifashe mu gushyiraho ibibanza byo kwegeranirizamo imigwi yitwaje ibigwanisho. Iyo ni imwe mu ngingo zikomeye z'amasezerano y'amahoro yo mu mwaka uheze. Deng Dao Deng avuga ko atantambwe zishobora gushikwa ko mu gihe badafise uburyo bw'amafaranga. Cegera c'umushikiranganje ajejwe ikigega muri Sudani yo mu manuko yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Presse ko inama nshingamateka yiyemeje mu mwaka w'2018 miliyoni 28 z'amadolari agenewe gufasha gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Yamara ku bwa Deng Dao Deng gushika ubu leta ngo imaze kwegeranya miliyoni 600,000 byonyine. kuva amasezerano y'amahoro atewe kwigikumo muri Sudani yo mu manuko mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze abaserukira ibihugu byo mu mahanga batangaje ko gutana mu mitwe kwagabanutse muri ico gihugu.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika iratangaza ko ihangayikishijwe n'umubare wiyongera w'abantu batabwa muri yombi n'uwabicwa nyuma y'ibyumweru hafi bine by'imyigaragambyo mu gihugu cya Sudani. Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Amerika ivuga ko ishyigikiye uburenganzira bw'Abanyasudani bwo kwigaragambya mu mahoro no gusaba impinduka muri politiki n'ivugururwa ry'ubukungu bw'igihugu. Amerika ivuga ko yamagana ikoreshwa ry'ingufu z'ikirenga zikoreshwa n'ingabo z'igihugu mu kurasa no gutera ibyuka biryana amaso abasivili bigaragambya. Muri iryo tangazo, Amerika yasabye Sudani gufungura abanyamakuru n'impirimbanyi zifunzwe no kuborohereza gushaka ababunganira mu mategeko. Kuri wa gatatu, Perezida Omar el-Bashir wa Sudani uri mu gihugu cya Katari yavunanye n'umwami w'iki gihugu Emir Ahmed al-Thani. Nubwa mbere Perezida Bashir asohotse mu gihugu muri iki gihe abaturage ibihumbi ba Sudani bamaze iminsi bakora imyigaragambyo basaba ko yegura ku mirimo ye.
Muri Ethiopia, Berek Simon yahoze aramushikiranganje ajeje gutangaza amakuru yahagaritswe no musuko wa gatatu yagirizwa ko yasezaguye amafaranga y'igihugu igihe yarayoboye ikigega kijejwe amafaranga cyo mu karere ka Amhara. Umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abi Ahmed arikafatira ingingo zikomeye abagirizwa ruswa mu nzego za leta kuva ashitse ku butegetsi mu mwaka uheze. Bereket Simon yabaye umushikiranganje ajeje gutangaza amakuru muri leta ya Meresa Zenawi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Ari mu bashizeho ikigega Tyrate Corporation mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na gatanu, akaba yayoboye ico kigega gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Uwundi yahagaritswe uno musi wa gatatu ku vyagirizo vyo gusesagura amafaranga ya leta ni Tadese Kasa yahoze ari mu rwego nyobozi rw'ikigega Tyrate Corporation. Abo bantu babiri bikekwa ku vyerekeye gusesagura amafaranga ya leta bajanywe ku mugwa mukuru w'intara ya Amhara Bahir Dar, bavanywe aho baba ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba.
Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ari Moscow mu Burusiya, aho biteganyijwe ko ari bugirane ibiganiro na mugenzi we Vladimir Putin. Uru ruzinduko arugize mu gihe Turukiya yitegura kugaba ibitero simusiga ku nyeshyamba z'abakurude zirwanya leta ya Siriya. Perezida Erdogan avuga ko nta muntu ukwiye kubagira inama uko bakwiye kwitwara mu kurwanya umutwe bita umutwe w'iterabwoba ukorana n'abarwanya ubutegetsi imbere muri Turukiya. Ankara na Moscow bashyigikiye impande zihanganye mu ntambara ya Siriya, ariko ntibibuza abakuru b'ibihugu bombi gufatanya mu gushakisha uko intambara muri Siriya yarangira. Mu mwaka ushize ba Perezida Erdogan na Putin babonanye inshuro 18 zose. Uruzinduko rubaye kandi mu gihe Perezida Donald Trump amaze iminsi avuga ko yiteguye gukura ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Siriya. Icyemezo benshi bavuga ko yafashe atabyumvikanyeho n'ubuyobozi bw'ingabo, kigatuma Minisitiri w'ingabo Jim Mattis yegura. Ukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho ubuyobozi bwa kaminuza ya Gitwe bwitabaje inteko ishinga amategeko ngo ibufashe kurangiza ikibazo iyi kaminuza ifitanye n'umuyobozi w'inama nkuru ishinzwe amashuri makuru. Iyi kaminuza ivuga ko imaze guhomba akayabo ka miliyari imwe n'igice y'amafaranga y'u Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kabo.
Hagiye gushira imyaka ibiri ishami rya kaminuza ya Gitwe ryigishaga ubuganga rihagaritswe na Minisiteri y'Uburezi. Minisiteri yavugaga ko iyi kaminuza ishami ryayo ry'ubuganga ridafite ibikoresho byifashishwa mu kwigisha ndetse ko idafite n'abarimu b'inzobere. Iyi kaminuza yaje gufungurirwa andi mashami yayo yari yafunzwe mu kwezi kwa cyenda 2017, ariko ishami ry'ubuganga ibwirwa ko rizafungurwa nyuma y'imyaka ibiri. Abanyeshuri bo mu myaka yo hejuru bamaze kumenya neza ibyo batakaje. ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwemeza ko bwagerageje gushakisha ibisabwa byose birimo ibikoresho byifashishwaga mu kwigisha ubuganga gushaka abarimu b'inzobere ariko abayobozi b'iyi kaminuza baje kwerurira abagize inteko ishinga amategeko ko ikibazo bakibonye ku muyobozi w'inama y'igihugu ushinzwe amashuri makuru Emmanuel Muvunyi kuko ibindi byose basabwaga bari baramaze kubyuzuza uyu ni bwana bari kumana Berto ushinzwe kwandika abanyeshuri
bodi yacu n'abanikenda abantu batandatu bose bari bafite formation y'ibyanye n'ubuganga bamwe ni abaganga aba doctors muri medicine abandi undi ni umunasi uhagarariye program ya general nursing undi ni umu yize microbiology biochemistry ahagarariye program ya emerite noneho gatangazwa no kumva bavuga yuko itari heri florated yuko ikwiye kongera kuvugururwa bakanashyiramo ikintu kivuga ngo bodi yacu ngo ihore ihindagurika kandi aribo bagize guteba aribo batanze inama z'uko ikwiye guhinduka.
Iyi kaminuza ivuga ko kubuzwa kwakira abanyeshuri bashyashya byakozwe na Muvunyi uyobora Hege ariko akayitegeka gukomeza guhemba abarimu bari barazanye bavuye mu bihugu byo hanze nka Nigeria, Uganda n'ahandi. Ubuyobozi bwa kaminuza ya Gitwe bwemeza ko bumaze guhomba akayabo ka miliyari imwe n'igice mu mafaranga y'u Rwanda kubera guhemba abarimu batagira icyo bakora. Uyu ni Bwana Nosa Kabandana uhagarariye inama y'uburezi.
Twifite icyizere yuko nkuko bakoreye abaturage rwose bazakurikirana ikibazo cyacu by'abana ngombwa bakaza kuri tere ibikoresho birahari na barabyemera ko bihari abarimu barahari nta kibazo niyo governance bavuga nibaze bavuga bati uyu nguyu bibaye byiza mwakoresha uyu nguyu. Ese kaminuza yujijana kujana ubundi ni yahehe ngo tuyirebereho ku kigeranyo turimo gomba hafi miliyari imwe n'igice turimo kugira imyenda nkuko babibabwiye ya mezi hafi arindwi ndetse n'imisoro ya Rwanda Revenue ikaba itaratanzwe ariko bakaba mbere yuko kaminuza ihagarikirwa amashami imisoro atangwaga neza.
Usibye ikibazo cy'ibikoresho bidahagije kaminuza ya Gitwe yashinjwaga n'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru gukorera mu kene wabo ibintu baregwa ko bitera akajagari mu burezi. Itsinda ry'ababonanye na komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'uburezi ryasobanuye mu buryo burebure uko iki kibazo giteye ko abakozi bose bahabwa akazi muri kaminuza hakurikijwe ubushobozi. Abagizwe komisiyo y'uburezi mu nteko ishinga amategeko bijeje ubuvugizi kaminuza. Uyu ni perezida w'iyi komisiyo Bwana Nyabyenda Damien.
Kuba mwaranatugejeje ikibazo cyanyu ariko turabashimira ku bisobanuro bihagije muduhaye. Icyo twabizeza nuko tugiye kugikurikirana nuko n'ubundi mu mikorere y'inteko bigenda uko bizajya bigenda tusesengura ikibazo muzajya mubimenya ariko icyo tubizeza nuko tuzagikurikirana kugeza tubonye imyanzuro yacyo.
Aba bayobozi muri iri shuri bakoresheje imvugo zikomeye babwiye intumwa za rubanda ko barenganijwe na Bwana Muvunyi uyobora inama nkuru y'amashuri makuru ariko igitekerezo cyo gufunga amashuri makuru atujuje ibisabwa hagamijwe guteza imbere ireme ry'uburezi. Hege iyoborwa na Mugisha Sebasazi Nosa. Nta ruhande rundi ruvugwa muri iyi nkuru twabashije kubona ariko komisiyo y'abadepite mu nteko ishinga amategeko itangaza ko izatumiza umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe amashuri makuru na kaminuza mu Rwanda maze nawe azabashe gusubiza abadepite ibibazo bimuvugwaho ko ari we ubangamiye imikorere myiza y'iyi kaminuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali ntiyaburanishije mu mizi urubanza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sina Paul Rwigara ruregamo ikigo cy'imisoro n'amahoro ndetse n'umuhesha w'inkiko guteza cyamunara imitungo y'uruganda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Byinshi kuri icyo kibazo tubaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Iburanisha mu rubanza rw'itabirwanya kwigendera Sina Paul Rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedase Habimana guteza mu cyamunara Fonde Commerce y'uruganda binyuranije n'amategeko ryibanze ku nzitizi zazamuwe n'uruhande ruregwa. Mbere y'izi nzitizi ari ku mucamanza yabanje kwiyamu w'amahoro Anne Rwigara umuyobozi w'uruganda PTC na musaza we Rugwiro Arioste Rwigara kuko ngo bafataga amajwi mu rukiko batabifitiye uburenganzira. Anne Rwigara yasobanuye ko urubanza ari urwabo kandi ko ababuranaga bavugaga buhoro adashobora kumva ibivugirwa mu iburanisha bityo ko gufata amajwi byari bumufashe kuzumva ibikubiye mu miburanire. Umucamanza ategetse ko gufata amajwi bihagarara maze burumwe ushaka kumva urubanza gatambuka gahagarana n'impande ziburana. Anne Rwigara na musaza wa Rioste Rwigara bategetswe kuzimya telefone maze Anne Rwigara atambuka hagarana n'umunyamategeko wunganira uruganda rwabo. Uruganda rw'itabi PTC rwatanze ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali gisaba guhagarika no gutesha agaciro cyamunara ya Fond de Commerce yabaye mu ntangiro z'ukwezi kwa 2018 ruravuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko. Abunganira baregwa barimo Maître Jean-Clément Gatera ku ruhande rwa Rwanda Revenue Authority barasaba urukiko kutakira iki kirego, baravuga ko ari ikirego ku rubanza rw'imisoro. Bisunze ingingo z'amategeko bavuze ko imanza z'imisoro ziregerwa mu nkiko z'ubucuruzi aho kuba mu nkiko zisanzwe, bagasanga urukiko rw'ibanze rwa Kakiru rutabifitiye ububasha. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa Rwigara yabwiye urukiko ko ikirego gisaba guhagarika no gutesha agaciro cyamunara gitangwa mu rukiko ruri hafi y'aho iyo cyamunara yabereye mu gihe iyo cyamunara yabereye imasoro ku biro bya Rwanda Revenue Authority. Yavuze ko amategeko atumura ko n'umuhesha w'inkiko akoze iyo cyamunara ashobora kuregwamo iyo hari ibyo bashaka kumuryoza. Maître Gatera ariko agakomeza gusobanura ko ikirego cyatanzwe kidatandukanye n'imanza zaburanywe kuri iyo misoro. Umucamanza mubajije ubugira kabiri niba yumva icyaregewe mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru. Maître Gatera yasubije ko ari ugutesha agaciro cyamunara bitewe n'impaka zavutse mu migendekere yayo. Umucamanza yongeye kumubaza niba urukiko ruzaburanisha urubanza rw'imisoro cyangwa se niba ruzaburanisha ku byakozwe muri cyamunara. Yasubije ko hazaburanishwa ku iteshwa agaciro rya cyamunara yakozwe hagamije kwishyuzwa imisoro. Abunganira Vedaste Habimana, umuhesha w'inkiko w'umwuga wateje icyamunara, abo ni Maître Fatuma Mukakibibi na mugenzi we Maître Baje n'Ibyiringiro babwiye urukiko ko abamureze hari ibyo batabanje kwibazaho. Baravuga ko uruganda rw'itabi rwa Rwigara rwagombaga kubanza kumenya uwo rurega, aho rumurega n'icyo rumurega. Nabo baravuga ko ari umuhesha w'inkiko w'umwuga, bityo ko yagombaga kuregwa mu nkiko z'ubucuruzi kuko icyo yakoze ari ugushyira mu bikorwa cyamunara ya Fond de Commerce y'Uruganda. Umucamanza yongeye kubaza uruhande ruregwa niba nta zindi manza zabayeho. Maître Baje n'Ibyiringiro asobanuye ko ubuyobozi bw'imisoro bufite uburenganzira bwo gukomeza kwishyuza imisoro kabone niyo haba hari izindi manza zikiburanwa. Umucamanza yakomeje kumubaza niba yemera ko hagati yabo n'uruganda bemeza ko impaka zikiriho cyangwa se niba zararangiye. Maître Byiringiro yavuze ko impaka zikiriho kuko uruganda rwishyuzwa umusoro rutemera. Yavuze ko hatitawe kuri izo mpaka, ikigo Rwanda Revenue Authority kizakomeza kwishyuza uruganda rwa Rwigara kayabo gakabaka muri miliyari 6 z'amafaranga kugeza uwo mwenda urangiye. Maître Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi yakomeje gushimangira ko ikiburanwa mu rukiko rw'ibanze rwa Kakira atari imisoro, ahubwo ari hagarika n'itesha agaciro rya cyamunara. Akavuga ko byaba ikinyuranyo n'ikiburanwa igihe uruhande bahanganye rwaba ruhakana ko iyo cyamunara yabayeho. Nyuma y'izo mpaka, umucamanza yabwiye impande zombi ko agiye kuzisuzuma akazatanga icyemezo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere. Kugeza ubu cyamunara ya Fond de Commerce y'Uruganda yatwaye umutungo wose w'Uruganda, banyir'Uruganda bavuga ko yakozwe bataramenyeshejwe igihe izabera n'igenagaciro, ndetse bakavuga ko bataza yavuyemo, ariho bahera baregera ko yakozwe binyuranije n'amategeko. Ku rundi ruhande kandi hari urundi rubanza rubangikanye n'uru ikigo Rwanda Revenue Authority kiregamo abanyamigabane n'abayobozi b'Uruganda ko bagize uruhare mu micungire mibi yatumye rutishyura umusoro. Mwiburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yategetse kuwa Mahoro Anne Rwigara umuyobozi w'Uruganda icyarimwe n'umunyamigabane, ndetse na Neza Yvonne wari umucungamutungo wa PTC n'umunyamigabane bazaryozwa iyo misoro, yabahamije uruhare mu micungire mibi n'urubanza rugeze mu bujurire. Uruganda rumaze umwaka usaga rufunze imiryango bivuga ko rwishyuraga miliyoni zibarirwa muri 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Ibyo kwa Rwigara na Leta y'u Rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro za 2015 akimara gupfa. Leta ivuga ko yazize impanuka mu gihe umuryango we wege ku rupfu rwe kuri leta. Iyi misoro ikomeje kuvuga ko kwa Rwigara batishyuye mu bihe bitandukanye, bavuga ko ishingiye ku mpamvu za politiki. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Burundi, umukuru w'igisagara cya Bujumbura ahamagarira abarongoye amashengero kwigisha ijambo ry'Imana, politike bakayihebera abanyepolitike muri kino gihe himirije amatora yo mu mwaka w'2020 mu Burundi. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabishikirije kuri uno wa gatatu mu nama n'abarongoye amadini atandukanye. Inkuru ya Evariste Nzikobanya nk'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ari Bujumbura mu Burundi.
irongowe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura iyo nama yari ifise ihangiro ryo kurabira hamwe ingene amadini yakoranye n'abajeje intwaro mu mwaka uheze wa 2018 Fredimbo Nimpa yarayirongoye yibukije zimwe mu ngingo zafatiwe amadini akorera ku butaka bw'u Burundi aha twovuga nk'ingingo y'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yabuza guhezagira abageni ku minsi ya 4 n'iya 5 ariko ico gikorwa carabandanije mu madira atandukanye icariho cumwe episkopi kuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Anatole Rugerinyange yashikirije igituma Ekleziya Gatolika yabandanije guhezagira abageni kuri iyo minsi
sinzi ko arije numvise nabi iryo tegeko rijanye n'ibyo ubugeni cyumva iryo tegeko numva umenga ni abagira ubugeni hajya bagenda muri leta bakagira amasezerano mugaba mu by'amashengero sinavyumvise kumenga birimwo nico gituma kumbure ni mwamubona hari biguma biba ngirango nuko tutumvise neza itegeko ntibyanditse civil religie urumva kanu ka religie katarimwo niduje tumva ko bitwerekeye mugare nagire ngire nti byo tegeko ntitwaryumvise neza twagera ngo twegume ashengero ntibitwerekeye byari byo mu ikomine gusa
umukuru w'igisagara cha Bujumbura yabwijwe rya Amerika kwico kintu cagarutse muri iyo nama kugira abatatahuye iyo ngingo batangure kwishira mu ngiro Fredimbo Nimpa yatanzikira ingo ntarengwa kubatarashira mu ngiro iyo ngingo
cyo ituma tutavuze tuti mwarenza amategeko twibajije ko twatangwa umuco kugira tujumve kumwe ku mashengero bamaze kwakira abo kugira tubahinduze kumbure cyo tudestabiliza imijyango tumvikane ko mu mwezi wa February abafisizo programme za mariage bazikore mugaba avec le mois de mars ntagira umuntu muzo kwemerera azoze samedi muzo mu programme samedi binakunda usabye dimanche mubishoboye mu mugire ugo rubanza ariko kuva lundi gushika vendredi ico kintu tucubahiriza
uwo aramutswe igisagara cha Bujumbura kigiye kuba mu misiri imbere igisagara c'ubutunzi yarafise n'ijambo rikomeye ku barongoye amadini mu gihe twimirije amatora ya 2020 abo banyamashengero abasaba gusigurira gusaho bajejwe ijambo ry'Imana politike bakayirekera abanyepolitike
2015 twasanze abakozi b'Imana bamwe bari bafashe ingendo ya politike aho bagiye barigisha kutuba uburongozi mbere batuma n'abantu benshi bahunga rero karakajyo keza ko kubabwira ko biriya twabisezereye twibaza ko turi kumwe bagiye kwigisha urukundo amahoro ubumwe ko umukozi w'Imana tuzosanga yagiye mu ntumbero yo kwigisha abarundi amacakubiri cyangwa kugwanya leta kw'amashengero cyangwa abakozi b'Imana bazofatirwa ibihano
naho icyo kibazo atanumwe mu barongo ya madini yashinye kugira ico kivuze ko imbere y'amatora ya 2015 hari abarongo ya madini bashikirije mu mashengero ko batemera ukwitoza ubugira gatatu kwa Petero Nkurunziza mu matora y'umukuru w'igihugu aba barongo ya mashengero ntibibagiye ariko kwiyamiriza ivyumba by'amashengesho bavuga ko bitera uruhagarara mu kibano Mufasoni Brigitte baragunzwa numwe mu bakuru b'amashengero iyamiriza izo vyumba by'amashengesho bamwe bita ibicaniro
rero hari ibicaniro bikwiye kugagwa bitugaho kandi biriko biriyitira n'amashengero atavyemera ugasanga n'ishengero rirashoboye no kugira ingorane bivuye kuri ivyo bicaniro kandi bikwiye henshi bikwiye mu gihugu cyose twashaka yuko haba bishobotse nyakubahwa hakaba ubufatane mu ntwaro muri sekirite no mu makonfesiyoloje zakabufatane mu buryo bwo gukurikirana ibyo bintu ivyishizeho bigakurwaho kuko iki ni gihe tugomba kubera amaso ivyishizeho bigakurwaho kuko intumbero ya bose simwe intumbero ya bose simwe birasubiza mu ihumbi ibintu byinshi kandi ugasanga ibintu biriko birazazahana n'abari kubakora bakorera Imana ugasanga bahawe amazina atariyo kubera ibyo bintu
umukuru w'igisagara cha Bujumbura arizeza abasaba kwivyo vyumba vy'amasengesho bifutwa burundu kuri ivyo hiyongera ko n'urwamo ruterwa n'ibikora n'ivyijoro bibuza abegereye amashengero ari mu makaritiye atandukanye gutora katiro Fredimbo Nimpa akavuga ko muri uno mwaka wa 2019 hagiye kugira igikozwe kandi kiboneka Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Mulongwe muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yo mu Manuko zibangamiwe n'amafaranga zisabwa n'igipolisi gikorera muri iyo kambi iyo hari impunzi zipfunzwe ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Mulongwe Vedaste Ngabo
kimwe n'abandi baturage b'abakongomani batuye mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Impunzi z'abarundi ziba muri inkambi ya Murongwe zivuga yuko amafaranga zisabwa n'igipolisi kugira ngo bazire kuri yo zafunzwe ari menshi cyane ugereranyije n'ibyaha ziba zakoze, birimo kugwana, kwiba ndetse no kutishura amadeni.
Kuko ibibangana kamara amazi akarorero kuri jenye niko ndavuga nagize ndacyitaba muri brigade kumva za matohoza, ariko amatohoza ntiyakozwe. Bambwiye ati jya mu gasho gusa. Nagize nshabaza bambwira ati wewe ujye twakoronde kuva kera, wewe twakorondere wahanye ngo nagwanye banyagirije kugwana n'undi muntu. Baje bagigira matohoza asanga ndera abatire twe twagufashe ntituve imbere uko. Komiseri y'igipolisi ajejwe umutekano aha muri kambi nyene yacu ya Murongo yace avuga ati wewe utegeza gutekura ibyo utanga kugira uve nga. Yego kwera nzi kwa ikibanze ntari ndimo kitari cyiteka kandi ari nk'umugenzo kwaratanze amafaranga agera ku 5000.
Izi mpunzi zimaze umwaka wose muri iyi nkambi zivuga yuko zicibwa kayabo k'amafaranga menshi kandi ntawo ziyavana kugira ngo igipolisi kibe cyazerekura. Zimwe muri izi mpunzi nubwo zanze kuvuga amazina yazo kubera impamvu z'umutekano zihamya yuko zihombesha amakarita zihemberwa amafaranga yo guhahisha zihabwa n'ishiramwe rya PAM kugira ngo zibone amafaranga ya mande zitanga mu gipolisi yo za funzwe.
Mukumu yamaze iminsi bamubwiye ngo zana mahera yayabuze akabura n'umugombera ikaratugaca usangana umuntu w'umugabo yandikiwe 2012 mugabe 2012 agacaza umuntu amuguri ikarata ku kwezi akamureza 7000 nimba mugaca bamuciye 10000 urumva kwa meza 2 acagenda muri bya 10000 none abatuzanye bakavuga ko batuzaniye abo bantu atane cyo batumara atane umutekano wabo tubabonana baje babona ko twebwe abarefugee twese tuzava tubahemba umurefugee mere guhemba umupolisi gute tubacira amahera natwe bwo bwiwacu cyuko turicwa n'inzara bigende gute kugira tubane nabo bantu
ngo mufite ikibazo cy'amande babaca
eh baduca amande menshi kandi nyine amande baduca tugahigana ntaho uri buyakuru cyo tangi karata yarashyo karata yarashyo namba ubufise umugore n'abana umugore namuca mutorana mu meza ngahe ntaho umuntu abigoreza akazi ngende gukorondere ya mahera.
Usibye iki kibazo cyo gusabwa amafaranga menshi bikogwa n'abapolisi b'imurongwe ku mpunzi ziba zifunzwe, hari ikindi kibazo cyo kuba abapolisi bo muri inkambi bafatikanyije n'igisungusungu bajye bafunga nabi impunzi baba bafatiye mu makosa
ngahe iwacu mu Murongwe muri site ya Murongwe ngahe kibazo kudufunga ni kibazo kinini cyane kubera two turafatwa mengo nitwoba turi nk'impunzi cyangwa twoba turi nk'abarefije two dufatwa n'abajeje umutekano nabi ko batunyanyasa badukubita badufata nk'uko tutari twosaba yuko vraiment nk'umuyobozi wa CNL na HCR bogira icyo badufashije ngaha mu nkambi ya Murongo kutongerereza umutekano no guhereza inyigisho cyane ngaha abapolisi n'igisungusungu kize kimenya agateka k'umurefije icaka ariko ngaha muri cya Murongo
bigenda gute
nk'akarorero niyo umupolisi cyangwa umusungusungu aze kugufata agufata mengo uri nkimbo uri nk'igisuma cyangwa wishumwisha umuntu baguterera mu modoka bagukubita baguhonyanga bagukubita mengo n'umuntu ngirango uza gushika mu gasho bakugize intere.
Komiseri wa polisi muri inkambi Inspector Imura avuga yuko nta mafaranga yamande bakize impunzi zo mu nkambi ya Murongwe kuko inkambi kiri nshasha kandi izi impunzi nta bushobozi zifite bwo kwishura amafaranga yamande sabafunzwe bonyine basabwa gutanga amande y'amafaranga ari hagati y'10,000 kuzamura ahubwo n'imijyango ifungishije impunzi zo muri inkambi iyijye mu ibiryo kuri gereza yo mu nkambi aho polisi bo bacunze gereza basaba bagemuye gutanga amafaranga 500 y'amakongomani kugira ngo binjize ibiribwa muri gereza.
Iyo umuntu afunzwe kugira ngo tumugemure irinjya dutanga amahera 1,000 kugira ngo azinjire mu gasho
500 ariko
oyaye abapolisi banka 1,000 urumva radutanze amahera 1,000 n'ingi azinjira.
Mwomenye yuko mwego go guca amakosa kogo n'abakozi b'amashiramwe atandukanye akorera muri inkambi harimo abapolisi. Ishiramwe rya HCR ryashizeho udusanduku tw'ibitekerezo mu rwego rwo gufasha izi mpunzi kugaragaza amakosa zikoregwa. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika imurongo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo.
Mbere yo gusoza amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Umuririmbyi akaba n'umucuranzi wamamaye Oliver Mtukudzi wo muri Zimbabwe yitabye Imana. Uyu mugabo w'imyaka 66 wubatse ibigwi mu njyana ya Afrojazz yapfiriye mu bitaro byo mu mujyi wa Harare.
Felix Tshisekedi ni wazo w'umukuru w'igihugu mushasha wa Congo mu gihe cy'imyaka itari mike se wiwe Etienne Tshisekedi ntiyashoboye gushika muri ayo mabanga. Umukandida Tshisekedi akazorahira ejo kwa kane.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratangaza ko ihangayikishijwe n'umubare wiyongera w'abantu batabwa muri yombi n'uwabicwa nyuma y'ibyumweru hafi bine by'imyigaragambyo mu gihugu cya Sudani. Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Amerika ivuga ko ishyigikiye uburenganzira bw'Abanyasudani bwo kwigaragambya mu mahoro no gusaba impinduka muri politike n'ivugururwa ry'ubukungu bw'igihugu.
Amakuru rero n'ibiganiro twa tubafitiye kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Dushimire engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuari Maskarara yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye. Frederic Nkundikije niwe yahagarariye aya makuru kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo
nanje Edir Rwema. Ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza, mugira amahoro.